yashaka meneke ababaye 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 yashaka meneke ku
kiragutina aka karirimbo tugatuya bansi naba country 60 bamwe badupfuira onuko twahezagiwe na rurema uno mwaka rero ntibigiye kuborohera tugiye gusharama bibage mwimanike tuzojya muturaba uhekenya amenyo Ekenye mihigisha kano karirimbo Karungi kirumnansi Kamuye mumagufa Umutimu turike Tekera murorera ivyo mwihaye
izo nzigo zanyu
uno mwaka
uzorangira mubaya barozi ibigiye koroha
Canada
ababare niyashaka meneke
iyanga
ababare
imuje
ababare niyashaka meneke
lion thing ibazo mister